Ndabaramutse mwebwe mwese muri ko mwiza radio isanganiro kaze mwa no makuru mu kirundi duhera ku ingo nkuru ziyagize Igitegwa cy'ibijumukirije ukiwe n'abarimyi barimira mu mwonga wa Navumvu muri komine Matongo mwiririma nubwo biruko bavuga ko afise ikibazo cy'ukuronga imbuto nziza y'ico gitegwa Barasaba yugurugwa ry'urubegwa ruhwa n'izindi mibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda abo n'abanyagihugu baba ku mutumba ruhwa zone rukana muri komine Cibitoki ntara ya Bujumbura barashimiye ikorwa byo kubaka ikiraro gihuza quartier ya Nyabagere na Muyaga muri komine Ntangwa byasubiye gutangura inyuma y'ikiringo kirenga umwaka bihagaze abo nabo sabandi n'abanyagihugu baba mu izo quartier buca nandi yamagara abantu uno munsi ituyagira zimwe mu ngaruka nko kugira akabonge no kuyereza ibyayura mutwe bishikira abana bafise ibikomere batewe n'abavyeyi babo iyo babanye nabi bama mundiane gizo iyi nkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga François Kimana mu winga bw'ivyuma ndasuye kubaha ikazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ano makuru cyere mwijanye n'imibano abanyagihugu baba ku mutumba ruhwa zone rukana muri komine Cibitoke barasaba yuko rubibe gwa ruhwa n'izindi mbibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda zo kugurugwa bavuga ko bahomba imigenderanire n'ibidandazwa bahana hana n'ico gihugu Renova Sengiyumva rongoye uyu mutumba wahoze witwa rukana ya mbere aremeza ko habaye uruhombo agasaba ko rubibe gwa ruhwa begeranye go kugurugwa bibanje kwigwa neza hakarabwa umutekano babivuze nyuma yaho rubibe gwa gatumba Burundi buhana n'igihugu kibanye cha Republika yani intwaro rusangi ya Kongo wuguruwe kwigerekezo rya 2023 ukwezi guheze Mireka Nyange yabiduteguriye
Abo banyagihugu baba ku mutumba ruhwa wahoze witwa rukana ya mbere bavuga ko kuva urubibe gwa ruhwa gugawe bahomvye imigenderanire n'ibidandazwa
nkaha mu rukana ibiro duhomba cyane turafise nk'ibiti by'indimu twagiye dushora na bugingo mu Burundi ntahinguro ryo guhingura ivyamwa tubona riri hagufitsa acu twahora dushorera ivyo vyamwa byacu bigatuma twiteza imbere mu tuntu duke duke two mu rugo ubu bihombera mu gahinguko nyene
twarashorera ibintu mu Rwanda ahama tugasomirayo tuka naramutsa n'inshuti zacu ziriyo
twashorayo ibyo twimbura nk'ibyamwa imicungwe imyembe tugashorayo ndetse ibintu byose twaragurira ibintu twaragenderanya cyane nk'amatomati niyo twashore
bavuga ko bagumanye icizere kuri bibe gwa ruhwa n'izindi mbibe uBurundi buhana n'u Rwanda kuva ngo bumvise ko umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi avuze ko gatumba yuguruwe n'izindi mbibe zizoca zugurugwa
byizigiro kumbure umukuru umugambwe yari yakivuze neza mbere twanakoma n'amasha abantu benshi igihe yavuga ko igihe umupaka wa gatumba uzugurugwa uzugururirwa ari kimwe n'uwaruhwa kumbure umenga n'uwo inemba yari yavuze ko iyo mipaka izokugururirwa rimwe
twebwe twoshima ibuguruye hamwe yobishitsa ayo masezerano bakugurura byo bari byiza ego twobishima kabisa kuba dusuye kuronka imigenderanire tuza turagenda dushorera ibintu kongera duhahiranye
bagasaba yuko ugo bibe go kugurugwa
twarumvise ko mupaka wa gatumba wuguruwe twaba dusona twe ko wo kugurugwa wacu kazisubira kugaza turagira imigenderanire nkuko byaho
nkuko umukuru yabivuze azobishire mu ngiro namba umupaka wa gatumba ruguruwe natwe nkumupaka waruha bakatugurura umupaka kuba hariho n'imijyango dufite mu bucuti bukongera bakabanda nkuko twahora
Renova Sengiyumva arongoye umutumba waruhwa nawo nyene asaba ko ugo rubibe go kugurugwa ariko inzego z'igihugu ngo zikabanza kuraba neza ibijanye n'umutekano
tumaze kumva ko gatumba wuguruye yaratunezereje mu gato bavuganya twabiri mu nzira ashaka kugurugwa ariko tukavuga nti mu byo dusaba ko natwebwe byo kwigwa neza cyane cyane banje ko araba umutekano w'abene igihugu cyose no yagivuga nk'umutware ababikigwa neza abadukurira babona ko bishoboka bakatwugura umupaka kugira ngo migenderanire ibandaye hagati y'ibi bihugu
imbibe uBurundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda zikaba zugawe mu kwezi kwa mbere 2024 inyuma y'igitero cuwa 2022 kigarama 2023 cabereye ku mutumba vugizo mu gatumba ni gitero cahitanye abantu 20 harimo abana 12 nayo rubibe rwa gatumba kavimvira uBurundi buhana na Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo rukaba guguruwe kwa 2023 ukwezi kwa kabiri guheze
Mireka Nyange mu by'ubutunzi hari hakuye kuba ivyigwa bikozwe n'abahinga imbere yuko kubaka isoko nkuru ya Bujumbura bujumbura bihabwa ishirahamwe ubaka Landmark bivugwa na Diomede Ntiheretse umuhinga mu by'ubutunzi nyuma yaho inama nshikiranganje iherutse imenyesheje ko iryo shirahamwe rishasha ariyo rigiye kubaka iyo soko mu kiringo c'imyaka 3 umuhinga mu by'ubutunzi naho ashimi icyifuzo cha leta cyo kubaka ico igace igihugu abona ko igikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura cyari gikwiye guhabwa ishirahamwe ribishoboye kandi rifise uburyo buhagije
no kuvuga ko ibyo bintu bavuze yuko bagira bayihe uwa Calend Max ari ukurikirane w'izindi mashyirahamwe yagiye arabaho uherukane uwa Canational Group atahiga mu ribaye ibyo rero by'uko bafata amashyirahamwe kuri ibyo bintu bikomaka ku bisa amafaranga menshi atahiga mu ryabaye n'ingendo yabaye by'ubuzima bwa misi yose muri iyo soko ya Bujumbura kandi muzi ko ari soko ikeneye uburyo bukwiye icumuntu yovuga uvuze uti umwizero urahari ko wa Calend Max wa yisoko kuri jewe nibaze ko atari ingorane ariko ingene yatowe niho hari kibazo ica kabiri ni kuraba iyo wa Calend Max ubugifise bavuga ko ikeneye ryese ukeneye amafaranga menshi cyane angana miliyaridi nk'igihumbi na cyane cyane ko na wa Canational Group byayinaniye kubera uzi uburyo rero iyi soko kubwande tuzakubaka koko hagiyemo abantu b'abanyamahanga bafise amafaranga na cyane cyane ku mashyirahamwe asanzwe yubaka mu bihugu nkaho za Kenya n'ahandi atari aba bantu baderemeza udufaranga duke duke kugira bubake isoko rikenewe ibintu byinshi kandi tuza kunyaruka ubwa mbere wowe iryo soko ngo twavuze ryanategeka cyane imyaka 10 irenga isoko riri hake umuntu tubibaza tuti mbega nta bantu buba bari impande na cyane cyane bagiye bafise amakioske bafise amazu amagaze bo batuma koko ingingo zituma iryo soko byubakwa n'ingoga bituma ridakora rero turibaza turavye n'ingene amashyirahamwe atogwa n'ingene bifira mu nzira urabona ko ari ikintu kitaboneka neza kandi ntibiboneka neza dufatiye ku bwo buryo buhari imyaka 3 ko iryo soko rizoba ryaheze kuko amafaranga bafise ni make cyane kandi iryo soko rikeneye amafaranga menshi n'inguvu nyinshi
muje namagara y'abantu abantu 10% ba mu Burundi nibo bagenda n'ingorane zo kutumva neza bishikirizwa na Jean Pierre Sinarinzi mu nyamabanga ntayigayezwa mu shengaje rw'amagara y'abantu mu gihe kuri wa kabiri Burundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kumva neza aho yashikirije ko abantu bangana n'imiliyoni 330 ku isi bafise izo ngorane ngo muri abo imiliyoni 34 bakaba bagizwe n'abana bakiri bato Jean Pierre Sinarinzi agahamagarira abavyeyi ko amabitwararika gupimisha abana babo gihe cyose babonye ibimenyetso bigaragaza kutumva neza
uno mwaka mu guhimbaza umunsi ku kivugo kivuga giti twiteho ubuvuzi bw'amatwi ku bana bose guhera mu kibano gushika mu mashuri kuri uno munsi nakajyokeza ko kwibukanya ko amagara y'amatwi ari inkingi ikomeye ku buzima bw'umuntu kuva akivuka gushika agere mu zabukuru umwana atumva neza biramugora gukurikirana inyigisho bigatuma ashobora gusigara inyuma mu ishure canke mbere agaheba ishure burundu ibiharuro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bwita amagara y'abantu rirekana ko abantu barenga imiliyoni 130 ku isi yose bagenda n'ingorane zikomeye zo kumva harimwo imiliyoni 34 z'abana ariko rero hafi y'ice 60% kwijana by'izo ngorane ku bana zoshobora gukingirwa biciye mu kwisuzumisha hakiri kare ndetse no mu kuvugwa neza hano iwacu mu Burundi abantu bashika ibice 10 n'uduce 10 dutandatu kwijana by'abenegihugu bagenda n'ingorane zikomeye zo kutumva zishobora kubangamira ubuzima bwabo bwa misi yose muri iki gihe kandi mu Burundi ntiharashyirwaho ku rugero rw'igihugu umugambi wo gupima hakiri kare amajwi ku bana bakivuka cyane ku bana bo mu mashuri turahamagarira rero abigisha kwama bitegereza neza ibimenyetso byose byerekana ingorane zo kutumva maze bagahanahana amakuru n'ababyeyi n'abakozi bo kwa muganga amashuri kandi akwiye kuba ahantu hatagira urwamo rurenze urugero kugira ngo amatwi y'abana akingirwe
isanganiro.
inami sumbi ngimba.
Radio Isanganiro amakuru muri mu Kirundi arabandanya mu janye n'inyubako abanyagihugu babo mu makartie ya Nyabagere na Muyaga muri commune Ntangwa intara Bujumbura barashima ko ibikorwa byo kubaka ikiraro gihuza ayo makartie byasubiye gutangura nyuma y'ikiringo kirenga umwaka bihagaze mu ntwaro ngaho ku Muyaga bavuga ko muri kino gihe ababa mwayo makartie batoroyerwa kubera babanza kuzunguruka kugira bashike mu ngo zabo bagasaba ikigo Obuha kiriko kirubaka ico kiraro kunyarutsa ibikorwa kugira bashobore koroherwa mu bijanye no kwiyunguruza. Jean Marie Vianney ngenda kumana
ibikorwa turabishima
kandi tubyakira neza niterambere ku gihugu no ku banyagihugu.
Abo banyagihugu baba ngaho mu makartie ya Muyaga na Nyabagire mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura bamenyesha ko imigenderanire hagati yawo makartie kwigiye kumera neza biturutse kuri ico kiraro gihuza ayo makartie kiriko kirubakwa.
Kandi tubyakira neza niterambere ku gihugu no ku banyagihugu basanzwe baba ngahaye nikiyo cy'imigenderanire kandi cyiza kiteye igomwe kandi gikenewe cyane kuko uravye ukuntu twebwe abenegihugu dutama mu kuzunguruka duca hirya no hino byo bavyiza duciye ngaha nyene hakaba hafi tukoroherwa
no bivugwa nyene bimetse neza moto n'amamodoka zodabira cangaha bipasa bija iyo hakurya
karusho rero kazoba kariho kanini cyane kumva yuko ku deplasa bizokongera koroha na cyane cyane nko kumihana yo ngaha hafi begereye ngaha nabonyene ubirabagora kurengana bigasaba yuko nabanyeshuri baho baca kure cyane kandi ubwa mbere byari byoroshye cyane kugira abashe ku mashuri
bakamenyesha ko mu gihe ico kiraro kitari bwubakwe ngo byari bigoye kuyunguruza kubera ko abantu benshi bama baguye mu ruzi Nyabagere bariko barajabuka ico kiraro.
Ingaruka zahari nuko twahaca kenshi kuko bari bakoresheje bijya biti ugasanga ibiti byanamaze kubora banishi bakorokera mu rugo ruzi
abanyeshuri birabagora kurengana abaja kubuza birabagora kurengana ndetse nabandi bose
ivyo biremezwa na Jean Paul Butoyi umwe mu bajeje intwaro ngaho muri quartier Muyaga amenyesha ko no mu ntwaro ko bashimishwa kubona ivyo bikorwa byo kubaka ico kiraro byasubiye gutangura
mu ntwaro vya kyaneza nakugamire bari batanguye no mu mvuduko mwinshi ariko ko bashimwa nda barahagarika ariko mu minsi basiye gutangura ariko ko aragenda neza. Akarusho nuko imigenda ni kiba myiza cyane abana bavahi ku matafari baje kuyiga ha muzaga sinca nka za gikungu bica biboroha cyane n'abayunguruza ku ngendo bica bitworohereza umba kwa akarusho keza cyane. Ingaruka mbi zari uko yabona ku bwa mbere kuri kwa kuza kaba kimigenderane gatoyi kwataruye kibiti byatuma rero nk'abaharengana bashobora kumenya bokorokeranyo cyaka bi nta moto ka cyangwa imoto yariki yahaca byagwana cyane umba ingaruka zari mbi kandi cyaka bico umba ko nabe n'igihugu bari kwa ntaboroheza cyane.
Uwo wajeje intwaro aho ku Muyaga cumi n'abanyagihugu bose hamwe basaba ikigo Obuha kiriko kirubaka ico kiraro kunyarutsa ibikorwa.
Turasaba ko ishami Obuha rikorera ko ibikorwa ko byo birangiza kugira ngo abenegihugu baronkakaru biruhutse bankingira imigendane ibandanya neza cyane.
Obuha mu mwanya iri kirubaka iki kiraro twe kiko turasaba yuko yonyarutsa kubera ibiriko birapfa ni byinshi yuko abanyeshuri bibagora kuja ku mashuri abaza kubuze bwa leta birabagora n'abikoro twabona bo nyine birabagora kumva yuko barinda gucakura
ibikorwa byo kubaka ico kiraro gihuza amakartie ya Nyabagere na Muyaga hakaba haciye kiringo cy'amezi abiri bisubiye gutangura inyuma y'ikiringo kirenga umwaka byari byarahagaze.
Mwijanye n'uburimyi abarimyi barimira mu mwonga wa Namvumvu muri commune Matongo barijukiye kurimira hamwe igitegwa c'ibijumbu mwiri irima bavuga ko ari muntu mbere wo kunagura ico gitegwa mbumba rugo kitakirimo cyane kubera igitegwa c'ibigori nubwo biruko bavuga ko bafise ikibazo cy'ukuronka imbuto nziza ico gitegwa gutyo basaba inzego zibijejwe kubaronkera imbuto y'ibijumbu yimbuka cyane. Nitunga Seremani ajejwe igisata c'uburimyi muri commune Matongo amesha ko ico gisabo azogishikiriza inzego zimukurira kugira gitorerwe inyishu. Patrick Sengiyumva.
Bamwe muri abo barimyi barimira mu mwonga wa Namvumvu muri commune Matongo intara ya Butanyerera twavuganye bavuga ko uwo mwonga ufise uburinganire bwa hegitari 76 bari bakunze kurimamwo igitegwa c'ibigori hamwe n'icibiharage ariko ngo kubu bariko baragereza kurimamwo n'igitegwa c'ibijumbu ngo kuko ico gitegwa mbumba rugo gifise akamaro kanini mu ngaburo.
Igitegwa c'ikijumbu kwiyumvira gusubira aho kinagura nuko bari ari igitegwa mbumba rugo hakiri ikijumbu nta mwana yasonza nta mwana yagwabira bateka inkono yavyo ugashira ngaho mwana ahaciye akazara gutora ikijumbu afungura ubu rero kugira twongere kunagura igitekwa cy'ikijumbu nuko twabonye ko hari cyo twabuze kuko ubwo bugari bw'ibigori twasanze umenga ntibubumba neza abana
burya ibijumbu nivyo keshi bimara inzara cyane gatuma n'abana bakomera kandi ikijumbu kuko nico kirema no munda burya ubugari bwonyene nubundi abana ntiboshobora kugira amagara meza badafise ico bakuranye
igitekwa cy'ikijumbu ni igitekwa mbumbaruko ko byasa n'ivyahonye gabubu biriko birongera kugwira
igitegwa cy'ikijumbu kuva na kera wasanga gifasha urugo cyane kandi kindi naco twoshima iki gitegwa cy'ikijumbu gihe cyo muci imibuto iraza gufasha mu kugaburira ibitungwa kubera yuko ni byatu tubona ko bya Kenya
bavuga ariko ko bagifise ikibazo cyo kuronka imbuto nziza y'ibijumbu ari naho basaba inzego zibijejwe kubaronderera imbuto nziza y'ibijumbu yimbuka cyane
iminyosha twahora turima mu minsi heza twahitumenyere turabona yuko ubunya itimbuka neza ugasanga aho gupfundika ikijumbu ugasanga n'uruzi nyene ruguma gwiruka hasi nk'abantu babashakashatsi boza barahiga imibuto nyene kigezweho kuko nibaza yuko yari hasanzwe isi yoba yarayiharurutse
dusaba ubutegetsi yuko bwoza buraturosa imbuto kuko imbuto kwebwa barimye iho litugora urabona ko harimwe nibipande bimwe bitarimye nubukene bw'imbuto bamwe bamwe
kuri ico gisabo cyabo barimye barimira mu mwonga wa na mvumvu Seremani niyitunga ajejwe uburimye muri komine Matongo amenyesha ko azogishikiriza nawe inzego zimukuriye ngo zirabe ico kugwa ngo ico kibazo gitoregwe inyishu i Matongo mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
kugira kabonge kunywa ibiyayura mutwe ni zimwe mu ngaruka ku bana bafise ibikomere batewe n'abavyeyi babo babanye nabi bama mu ndyane atanazigenda kuri yo yanonosoye ibijanye n'amagara yo mu mutwe n'inyifato avuga ko umwana nk'uyo abajejwe iby'inyifato n'amagara yo mu mutwe bamufasha mu bitandukanye cyane cyane kumukiza mu kumufasha gusesa umubabaro wiwe buca n'andi y'amagara y'abantu na onera muco
hari ingaruka nyinshi zibonekeza ku mwana cyangwa umuyabaga yakuranye igikomere gitewe n'ababyeyi bafise umubano mubi atanazangenda kuri yo yanonoze iby'amagara yo mu mutwe n'inyifato atanga karoro nk'umishure aho usanga umwana adakurikira neza kwera mu mwanya abandi baba bari ko bari ga ubwonko musubiza mu byarayemwo
acaba umwana ivyo twokwitare devia wa mwana dakora ivyo amubwiye mugabo akora ivyo byo ni gikomere ciwe yakuranye ica kabira cagira amaze kugira ihungabana gimero kwishura ibica byanga wa mwanya abandi bana bariko barumviriza umwigisha ibyo ari karavuga ubwonko bwa wa mwana bumusubiza mu byarayemwo cyo twita flashback aza gusanga ibyo umwigisha yavuze byamusize hagagora gushira imbere umwimenyerezo nawe atigeze amenya ryari bavuze uwo mwimenyerezo
iyindi ngaruka ishobora kwibonekeza ngo nuko umwana agerageza kurondera mu byibaza kwimuha umunezero yaburiye mu babyeyi ho kunywa ibiyarura mutwe
ikindi gikomeye cyane umwana aratakaza icyo twakwita modele akarorero aravuga ati mbega iyo abona papa wiwe ariko arashwanira mama wiwe acagira ikimenyetso citwa gufatira mu kivunga citwa globalization ahavuga ngo abagabo bose nuko bameze noneho rero je sinzokubaka ari umukobwa nawe kugira sinzokubaka aba mama bose ni babi aba yarakomerekejwe no kubona inyifato mama wiwe wagira ariko arashwana papa wiwe urumva ko acakura atagira icitegererezo ica gatatu gikomeye aca abana nabi n'abandi bana usanga ariko akana kari gafise amahane kandi uri kurabyumvira wo hava wiyumvira ngo n'umwana yavutse afise umubano mubi oya ni ya mero na ya nyifoto vyahungabana abantu bazi ngo ujya munsi babona umwana anyoye itabi niho munsi anyoye itabi yari nyoye kuva cagehe inyifato n'imero yo yahungabana umwana aba yagiye kurondera igikorwa nsubirizi yabuze kubabyeyi kenshi
iyo rero uwo mwana canke umuyabaga hashikiriye abanonose b'inyifato n'amagara yo mu mutwe baramufasha mu buryo butandukanye harimo no kumufasha gusesa umubabaro wiwe
ikintu ca mbere umwereka ko imiryango yose atari mibi kubera abagendana igikomere cyo mu mutima cyo kuvuga ngo nta muryango muzima uhari biba bibabaje kumusobanurira yuko n'ahafise ababyeyi batumvikana ababyeyi bose si bose batumvikana ica kabiri umufashisha ubanza kumufashisha kubaka kami ka muntu keza kuko aba yaragize ca kintu bita gutakaza yamero ihungabana bigatuma ihungabana n'inyifato yiwe hama ica gatatu umufasha ugomba kumufasha kumwereka yuko igihe yo kwitwara neza akiga amashuri neza azogira urugo rutandukanye n'ubwo yabonye muhira no kumufasha kuvuga ati mbega none kuwakuriya kugira ngo nawe ntuzogira umujyango mubi ugiye gukora iki
tuzondanya tubabwira ibikogwa kugira bafashe uwo mwana canke umuyabaga gukira ibikomere bituma agira ihungabana ry'inyifato
abatwumvirije mwese aha niho duce turangiriza amakuru twabateguriye dusubire tubashimire kuba mwayakurikiye mubandanye muteramana na radio Isanganiro.